iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe kuri no saha. Niyo Rian itanga ishaka muri studio 5 i Washington DC. Ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri no saha.
Nugusamaza ariko murazi yuko leta y'u Burundi si leta yo gusamazwa, ni manza benize iri ku kivi. Nugushaka kunaniza abantu bitafite n'ishingiro, ariko cyacyane no gusamaza. Ariko murazi ko twebwe ntidusamazwa, nitwa dusamazwa ibaryo araguye.
Uyu ni Maître Nestor Kayobera, aburanira leta mu rubanza gwerekeye ikiringo cya 3 cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ugo rubanza ruburanishwa n'igisata cy'iyungirurizo muri sentare nkuru ya karere ka Afrika y'ubuseruko. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Ikaze mwese. Igisata cy'iyungururizo muri sentare nkuru ya karere ka Afrika y'ubuseruko cyaburanishije urubanza gwerekeye ikiringo cya 3 cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Sentare ya mbere yari yaciye urubanza ivuga ko idafise ububasha bwo gusubiramwo ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro y'u Burundi yahaye uburenganzira Perezida Petero Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2015. Amashyirahamwe yigenga yo mu karere nayo yunguruje urubanza asaba ko iyo ngingo ya mbere yofutwa, amatora yo muri 2015 asubigwamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru iyarusha.
Nurubanza rwashengeshejwe mu kwezi kwa gatano umwaka w'2015 imbere y'uko amatora aba mu Burundi. Amashyirahamwe yigenga abicishije mu runani rw'amashyirahamwe yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, East African Civil Society Organizations Forum, nibwo gwitwaye. Mu birego byabo bavuga ko ukwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kwahonyanze amategeko. Mu rubanza rwa mbere sentare yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo zafashwe n'amasentare y'imbere mu gihugu. Icyo nico catumye bunguruza urubanza nk'uko bivugwa na Maître Donald Deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri Afrika Union Pan-African des Avocats aburanira bitwaye.
Hizi sheria tatu hazimruhusu rais Pierre Nkurunziza wa Burundi kugombea.
Ayo mategeko atatu ntiyemerera umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kwitoza ubwa gatatu. Hahonyanzwe ibyizwa shingiro ry'u Burundi, amasezerano y'Arusha, hamwe n'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ikindi ni uko sentare ijeje kubahiriza ibyizwa shingiro yatewe ubwoba kugira ngo yemeze umukandida Petero Nkurunziza. Ibyo twarabyeretse sentare ya mbere, ariko abacamanza ntibashatse gusoma amategeko uko ari mu ngingo yabo, maze bavuga ko sentare atabubasha bifitiye. Twebe tubona ko kwabaye ukwiteza utunyoni kuko ububasha barabufise.
Mkataba wa jumuiya imewapa hiyo nguvu.
Ku rubanda rwa leta y'u Burundi, Maître Kayobera Nestor avuga ko imanza zaheze ibisigaye ari ugutesha umwanya leta.
Twe twaze kubunguruje rero kubera kumbure intumbero yabo bari bafashe y'intambara. Intambara bazwa tera amasasu gusa, intambara yo mu gutungana urunago bategereza kugira ngo barubandanye gushika ruheze. Kumbure banezereze n'ababatumye n'ugusamaza. Ariko murazi yuko leta y'u Burundi si leta yo gusamazwa, ni manza benize iri ku kivi. Nugushaka kunaniza abantu bitafite n'ishingiro, ariko cyacyane no gusamaza. Ariko murazi ko twebwe ntidusamazwa, nitwa dusamazwa ibaryo araguye.
Amashami yigenga yoyo yizeye ko sentare y'iyungururizo izosohora ingengo ivuga ko amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2015 yahonyanze amategeko.
Tunataka mahakama itamke kwamba tamko lililotolewa na mahakama ya kikatiba ya Burundi ambao ndio
dushaka ko sentare y'iyungururizo ivuga ko sentare yubahiriza ubwizwa shengero mu Burundi yahonyanze amategeko y'igihugu hamene yagenga ibihugu bya yase mu kurekurira Petero Nkurunziza gusubira kwitoza. Sinzi ko bigishoboka ko ayo matora asubigwamwo, ariko byofasha mu biganiro biriko biraba byo kugarukana amahoro mu Burundi. Naho bitagikunda ko avaho sentare byandike ko Nkurunziza yahonyanze amategeko
ufaka kufanyika na jina la Nkurunziza katika karatasi.
Leta y'u Burundi nayo yiteze gutsinda nka mbere.
Gutsindwa murazi yuko sikamere iwacu mumvise ko twanasabye yuko amahera yose leta yakoresheje muri rubanza ko yashaka gatweka bajya abantu bitwaye basamaza leta bayitaje n'umwanya. Nta rubanza turatsindwa ngaha kuva tutaka kuburana muri isena muri 2011 ritwotsindwa muri 2018 kuko sina kamere iwacu murabizi. Ego.
Ugo rubanza rwumvirijwe mu gisata c'iyungururizo muri Sentare ya Afrika y'ubuseruko mu gihe ku munsi wa kane w'indwi abarundi bazotangura kwiyandikisha bitegurira amatora yo kwemeza canke guhakana inyanyugwa y'ibwirizwa shingiro hamwe n'amatora yo mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri akurikirayo agiharigwa mu butungane. Ijwi ry'Amerika ryabajije Kayobera nimba ugo rubanza rutazobangamira ico gikorwa.
Amatora mwabonye ko no mu 2025 naho bitwaye yarabandanije hirya ejo tariki 8 abantu batakwa kwiyandikisha urubanza rurabandanya hayima imigambi y'igihugu nayo myiza iraba cyangwa abanyagihugu nayo irabandanya nta bizobuza umugambi urabandanya.
Abitwaje bobo babona ko Sentare ibishatse yo kwigiza inyuma ico gikorwa
makama ikitaka inaza
nibaza ko Sentare ibishatse yovugisha ukuri yamara sinzi ko izobikora ariko simvuze ko atabubasha bifitiye bwo kwigiza inyuma amatora mu gihugu icyo cyose cyaye yase
kusongeza uchaguzi katika nchi yote ya jumuiya.
Ayo matora akirimo impari n'imanza muri Sentare na matora yashikanye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2015 ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice 69% kwijana n'abatavuga rumwe nawe bagiyamirije. Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Rakoze cyane Pierre Claver ni inkuru. Uru rubanza rwashizwe mu mwiherero ntiharamenyekana aho iyo ngingo ya nyuma izosomegwa.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika arabandanya. Abantu 10 indwi bo mu murwi w'igihugu jejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha na batatu bo mu mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha barahiye kuruno wa kabiri. Ico gikorwa cyabereye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe imbere y'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka arabidushikiriza.
Moi, Nzobukunda Alice, membre du Conseil pour l'unité nationale et la réconciliation, je jure de remplir fidèlement.
Aho ni mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, aho kuri no wa kabiri, abagabo 8 n'abakenyezi babiri bo mu birwi ibiri barahirira amabanga bagiye kurangura. Batatu nabo mu mugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha. Abo nabo ni Nziza Clement Noé na Ngabo Leonce bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe na Patiri Pascal Niyonkuru wo mu bwoko bw'abahutu basubiriye umushingwa manza kigana Didasi Musenyeri Ntahoturi Bernard na Patiri Desire yamuremye batakiri mu mabanga. Urongo mu mugwi sever yakira neza isubirizwa ry'abo bantu batatu batari bakiri muri uwo murwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. Musenyeri Jean-Louis Nahimana avuga ko hari ibikorwa bitari ko bigenda neza none bigiye gutera bije imbere.
Yakunguko karahari cyane kuko murumva ko twahora dukora turi umunani gusa tuba tumaze igihe kitari gitoyi turindiriye yuko basubira kuzuza uyu mugwi uyu munsi bikaba bikunze nogiandi rero tugiye koroherwa gatoyi mu bikogwa tujejwe kuko byo twara dukora turi umunani tugiye kubikora turi 11 nogiandi kandi iyindi nyungu nogiandi uyu mugwi ugiye kuronka no gushira imbere nuko muri aba bashasha baje kutwunganira no kugira ngo dusangire ibikogwa baje bazanye ubuhinga.
Uwo arongwe mu gisever agasaba abarundi b'umutima guhaguruka ntibabandanye bajuragizwa kugira baserure ukuri ku byabaye muri kahise ku Burundi.
Nogira nti rero naho uyu mugwi wagiyeho mu bihe bigoye ntawo bideha twese turabibona ariko uko nama ndabivuga mu bihe bigoye niho ubushinga ntaye buteza kubonekera niho abashinga ntaye n'abapfaso nibo umutima bateza guhaguruka kugira ngo barabe ingene botora inzira yofasha igihugu kuva mu kaga kuko nogira ndi amagume duhitiyemo n'inkurikizi yayo mabi ya kera kuko kuri kutigeze kumenyekana ivyo rero bigatuma kenshi ugwaruka n'abanako baravuka bashobora kujuragizwa n'abashaka mugira ndi ababisha banyengetewe n'umugira w'amacakubiri ugasanga rero bafatiye kuba atakuri guhari kugira ngo bajuragize ugwaruka nose bako rero abarundi uko bimeze kose bumva ko bafise umutima bakunda iki gihugu ko bohaguruka kugira ngo turabe inyene uko kuri koja habona ariko atari kuri gutuma abantu bazura kaboze cyangwa basubira kubyura amashavu n'amashari ahubwo ukuri gukiza ukuri kubohora kugira ngo abarundi dushobore kwishyira no kwizana tugendera muri uko kuri
uruhande rw'umurwi ujejwe ubumwe bw'abarundi no kunywanisha harahiye abantindwi Guillaume Ruzovio Alice Nzomukunda Adolphe Rukenkanya Musenyeri Nzoyisaba Justin Bazonyica Alphonse Bigirimana Zeno na bizabishaka mediatrice umukuru uwo murwi ambassadeur Guillaume Ruzovio yashikirije bimwe mu byihutirwa umurwa rongoye ugiye gushira imbere
ibikorwa tuzoshira imbere ni bikorwa byo gufasha abarundi bose abari mu Burundi n'abari hanze ko boshobora kwiyumvamwo yuko ubumwe bwa twese ari gikorwa gihambaye tubiza kwitaho twese gushika dushike kuri ubwo bumwe turirimba umugabo tubushire mu ngiro butebe bube ubumwe koko mu ngiro butari ubwo kuvuga gusa butari ubwo kuririmba hanyuma ibyo nabyo bizotuma n'abari batiyumvamo ubwo bumwe bagiriranira ikigongo babikeneye hanyuma tube mu Burundi bwa twese
abo bagabo umunani n'abakenyezi babiri barahiye imbere y'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi abagize leta y'u Burundi hamwe n'abaserukira amashengero n'amashirahamwe yigenga Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka Handi naho ikibazo cigwirirana ry'abantu ku isi na cane cane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere ni ikibazo kibandanye kuvugwa cane mu gihe ibiharuro bishikirizwa n'ishiramo mpuzamakungu ONU bibandanye kwerekana ko igitigiri c'abantu mu bihugu biri mu nzira y'amajambere kibandanye kwiyongera mu karere ka Afrika ubukene n'ubushomeri bibandanya kubangamira bikomeye iterambere ico kibazo cifashe gute muri kino gihe Mugenzi wacu Fide Niyongabo yaganiriye na Baltazar Niyonzima umuvugizi mu bushikiranganje bujejwe iterambere ry'amakomine mu Burundi na Zeno Nicayenzi umuhinga mpuzamakungu umuhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bijanye na politike ubutunzi n'iterambere mushinga ntaye Zeno Nicayenzi atangura avuga kukungene abone ico kibazo cigwirirana ry'abantu cifasha
Icyo kibazo ni kibazo kigoye gifatiye kure gifise imizi ya kure kandi ntigifise inyishu imwe gusa nukuraba inyishu totorera icyo kibazo cyo kugwirana kw'abantu bico yovyara yofasha iyo nyishu totora yofasha guteza imbere Burundi na Afrika mbega ibihugu bya Afrika bizahajwe n'ubukene kubera abana benshi kubera havuka abana benshi muri Afrika mbega Burundi ubu ari ubwa nyuma ku isi mu iterambere ni kubera abana b'Abarundi bavuka ari benshi ni kubera abavyeyi abakenyezi bibaruka abana benshi ha aho rero ikibazo naho kiri jewe ndavye kibazo ni uko tukibona kuvyara abana benshi ego niko ni kibazo kandi icyo kibazo gifatiye kundero icyo kibazo gifatiye kuburyo abavyeyi bafise icyo kibazo gifatiye kuburyo igihugu gitekanijwe uko icyo gituma Burundi ari ubwa nyuma mu iterambere byo babiva kubana benshi b'Abarundi bavuka mbega nta bihugu byo muri Afrika bitera imbere kurusha Burundi kandi bifise igwirirana ringana n'iryi Burundi cyo naho mpagaze nico kibazo cyanjye nico ngerageza kwishura gira amahoro
murakoze namwe mucinga ntahe Baltazar Niyonzima ikibazo nk'ico mukibona gute cigwirirana ry'abantu hamwe n'ivyerekeye iterambere akarere ka Afrika ko bakadatera imbere kubera igwirirana ikomeye ry'abantu canke nigwirirana ikomeye ry'abantu yoba rituma akarere ka Afrika kadatera imbere kubwanyu
murakoze cyane ku bwacu twebwe tubona ibijanye n'igwirirana ry'abantu hamwe n'iterambere ico dushobora kubivuga ko kuri uwo mugabane wa Afrika ahanini ya burya igwirirana siryo ritera hataba iterambere ahubwo ni intunganyo ingene ibijanye no gutunganya iterambere mu bihugu bikogwa aho niho hari ikibazo nayo igwirirana mwana ashaka muzorabe hariho n'ibindi bihugu usanga aho ahubwo ubwinshi bw'abantu aribwo bushobora gutuma ahubwo n'ibyo bihugu bishobora kuba kimwe mu bituma ibihugu bitera imbere. Rero ikibazo nyamukuru twibaza yuko aho kiri ni mbega ibijanye n'iterambere mu bihugu bitekanijwe gute. Hanyuma ibyo tugwirana n'ibyo nabyo birafise icyo bishobora guhindura ku neza cyangwa ku nabi, icyo bita influence positive negative. Nibyo ibyo mugabo byose bivana n'ingene ibihugu babitunganisha.
Murakoze. Umushinga ntaheze ndo nicyayinzi mwaragize ubushakashatsi ku byerekeye icyo kibazo mukorera ishyirahamwe PNUD. Nikiye mwashitse ko mwabonye cokogwa?
Yemwe, jewe ndiyumvira ko nahuje n'uwo mushinga ntahe turiko turaganira muri iyi radio. Ikibazo cy'umuvuduko w'urwaruka mu Burundi niko ni kirekire, niko ni kibazo gikomeye, ariko bikava ukuntu abo bana aho bavukira. Mbega bavukira mu gihugu gitunganijwe neza, mbega bavukira mu miryango ifise intumbero, mbega bazoronka aho biga, mbega bazoronka aho bavurwa, mbega bazoronka icyo bakora bahejeje amashuri, maze iki igihugu gishobora kwishura ivyo bibazo vyejo. Nzoronka indero, nzoronka ahomba, nzoronka icyo nkora, nzoronka umwimbu nkura mu byo nkora, nitunganye ntanga umusaruro mpa abana banje, cyanke jewe mvukiye mu gihugu kidatunganijwe neza. Naho niho hari ikibazo. Njewe nishuye muri icyo kigwa nagize, navuze nti umwana avutse arashobora kubitunga cyangwa akaba ikibazo, mu gihe ababyeyi ari ntaho ndaye bagashikira, abo bana bagashikira ahantu hatari hadatunganijwe mu gihugu, mu kibano, mu ntara, uwo mwana abumwe baba babiri baba batatu bazoba bakene nk'uko Uburundi buri ubu. Hari bihugu niho nahereye kandi narabivuze icyo gihe, hari bihugu bifise umuvuduko w'abana bongerekana mu bihugu byabo nk'uyu w'i Burundi, ariko batera imbere inshuro hafi zibiri cyangwa zitatu ugereranije n'u Burundi. Abo bagatera imbere, u Burundi bugatera inyuma. Ntibiva rero kuri uwo muvuduko w'abantu baba mu Burundi, bavuka mu Burundi, biva ku muvuduko w'ubukene buterwa n'ibindi bibazo bihagaze ku ntwaro y'igihugu. Ikintu bakirabe bagitororokanye. Ibyo rero Macron yavuze, ha, ngira ngo nabo nyine nararaba umuvuduko wo kugwirirana muri Afurika siyo wari ikibazo. Umuvuduko yobinyishu mu gihe abategetsi bo muri Afurika bo kwikubita agashi bakikosora bagatunganya itunga ry'igihugu ry'ibihugu byabo, itunga rya Afurika bakaritunganya neza, bakarikoresha neza, itunga ubushobozi, uburyo ibikoresho biri muri Afurika, ariko intwaro ziri muri Afurika. Naho boreka kuvyara ababyeyi bati turarese kuvyara, abo babyeyi bo kwishwa n'inzara n'ubundi kuko bihuza.
Reka tubandanye tuje ku mirongo ya telefone, dufise Christophe ratumva.
Ego cyane, ndabo tabatezeho.
Watubwira irindi zina naho hamagaye uri n'ikibazo canke intererano?
Nitwa Niyongeho Christophe, nkaba ndi mu ntara ya Rumonge, umusozi itamugara zone Gatete.
Mufise ikibazo canke intererano?
Nagomba guterera kimwe, nagomba kuvuga cyane cyane iri gwirirana duhaye tuvuga nitureke kuvuga ngo intwaro kuko intwaro irashobora kuba ifise vision nziza ku bene gihugu ariko ugasanga bene gihugu muri mubari opposition ugasanga nite ikibazo kuko nibaza ko ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari intwaro opposition y'intwaro nicyo kibazo kuko ibi byose byavuye kuri opposition ba rero igirirana ry'abantu naryo riza naryo riterisibe kubera iki mu gihe abantu bamaze kwigari benshi no kuvuga ubuzima babuke umaze kuba buke no kuvuga abene gihugu abo bize abamwe babura ivyo bakora rero gacu usanga cya gihugu ikironse ukuntu gishobora kugira intego kugufasha abo bahijije amashure rero igituma avuga nti impande ndavuga cyuko opposition nayo ari kibazo cyaje gisonge risiye
dovise kandi Leon uratwumva
ale muranyumva namwe
watubwirira izina naho hamagaye uri
je nitwa Leon Cargo niyo ndabahamagaye ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro niho ndabahamagaye nako
ufise kibazo canke icyumviro terera
ego ntangure shimye kwa kino kiganiro nongere shimire n'uwo mutumire mwatumiye n'ukuri ari jambo rikomeye avuze na jewe nciye numva nezerewe cyane aravuze nuko nawo mu Burundi twogira ngira ngo icyo nokwita ubusa bw'abantu bavuka ku munsi tutazokwigira tubona yuko hari iterambere twe dushyize ko kuko byose biva mu mikorere cyane ukuntu amareta yacu agenda yitwara icyo kintu je ndakimushigikiye cyane hanyuma nkasanga uwo kebura cyane uwo Christophe yarahejeje kuvuga avuga yuko opposition yo bifite mu ruhara opposition nta ruhara na ruto yifise n'ibintu by'ubushomeri kuko opposition nta butegetsi yifise ubwo wowe ufite ubutegetsi bafise prendre wo rafise icyo nokwita ikintu cyacyo cyose wokora kugira ngo ubushomeri buhere ariko icyo mbona n'ubuje ngo mafemerera ugwaruka twe bavuye kubona tugasaba leta yuko mu Burundi tutari tukwiye kugira iki kibazo cy'ubushomeri nawe twogomba tukiga turi ibyo n'injojo ubuzi burahari ikintu kicise gaha mu Burundi ni iki akamwana wa mama nkunzi imigambwe n'ibindi ntibakiraba ko umuntu ashoboye iki n'iki n'iki mbe ni kubera iki muri leta ubu mu gutanga akazi batagomba gushyira hirya system y'uko ubatsi two tumwe umuntu akora ikibazo kugira ngo umuntu ashobore gushikira ako kazi mugabo zose baza bavuga ngo urya ari mu mugambwe ngo aradushigikiye ngo cyane ngo ava mu muryango w'uno turasaba leta yuko ibintu bizanzika hagarika kaboneka gutanga akazi bize mu muco nandi wowe irigurirana ry'abantu ntacyo
cyane
kuko ni mu Bushinwa bakwiriye kuva kuvuga kurusha ibindi bihugu ahubwo niho hacaba atukugira igihugu itera imbere
urakoze turagushimiye tugaruke ku batumire bacu mushinga ndahe bataza niyo nzima ku vyerekeye ubushikiranganje bwanyu bujejwe iterambere ku rwego rw'amakomine nikiye muri ko murakora kugira ngo ibyo bibazo haba ariko barahamagara ariko baravuga bitoregwe nyinshi
murakoze cyane iki kibazo kijyanye n'izigwirana ry'abantu ni kibazo cy'uno munsi kiramaze igihe muri imyaka ya nyuma rero icyo kibazo ni umwitwara ariko ukomeye mwana shaka ku nzego zose z'igihugu hanyuma murabaje mu kibega mu bijanye n'ubushikiranganje muvugira ubushikiranganje bw'itambere ry'amakomine mbega icyo kibazo mwoba mukibona gute mukora iki kugira ngo iterambere rishikire koko abene gihugu hariya mu makomine no bamenyesha yuko kimwe mu nyishu zishoboka kugira ngo ibi inye by'intwaro nziza no gutunganya iterambere mu bene gihugu bishoboke n'umugambi wa mbere witwa kwegereza ubutegetsi abene gihugu bimwe bita decentralisation mu rurimi rw'igifaransa kubashikiriza ubutegetsi hamwe n'iterambere hariya mu makomine iwabo rero musanzwe muzi yuko hano mu gihugu cacu uwo mugambi watanguye gushyirwa mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubunye murumva ko haheze imyaka irenga cumi n'ibiri dutanguye uwo mugambi wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu hariya aho tuvuga duti ibi byahora bikorerwa hejuru ku nzego za leta mu bushikiranganje butandukanye nibigende bikorerwe hariya mu makomine kugira ngo amakomine koko bajye begereye abene gihugu aba aribo babona bati mbega ibintu by'ibanze bikenewe kugira ngo iterambere twifuza koko rishikire umunyagihugu byo bibihe ni muri iyo ntumbero rero ubu unye nabamenyesha yuko hamaze guterwa intambwe nyinshi kuva icyo gihe cy'ibihumbi bibiri na gatanu nababwiye ubu unye amakomine murazi yuko
hariho uburyo asanzwe ahabwa na leta hari miliyoni 500 zamaze tangwa buri mwaka kuri buri komine kugira ngo itunganye imigambi yayo y'iterambere. Iyo murumva ko ari ntango kandi ni semo nziza cyane, hanyuma hariko harajaho amategeko azoha koko ububasha amakomine bwo kwitunganiriza ibijyanye n'ubuzima bw'abenegihugu mu makomine. Hanyuma ikindi kintu gikomeye ngatwovuga, hariho umugambi wafashwe ariko ubu twarashitse ku kiringo cy'uko tuvuga duti ama inyubako rusange ziriko zirakwira nka hose mu gihugu, reka turabe yuko ajya amahera ahabwa amakomine kuri buri mwaka yoje mu bijyanye n'ibikorwa bibyaza bibyara amafaranga, no kuvuga bimwe bita travaux générateurs de revenus, les activités cyangwa projets générateurs de revenus. Ni muri iyo ntumbero rero turiko turagerageza yuko amakomine agerageza gusabikanya ariya amafaranga yose ahabwa ava hejuru kugira ngo ayasabikanye abene gihugu nabo tukabahamagarira kujya mu makoperative. Ubu hariho murazi ko hariho umugambi w'ibigwati, ibyo byose ni utwigoro dukomeye twa leta biciye mu nshingano y'iterambere ry'amakomine. Ariko turakogwa kugira ngo iterambere nyakuri rishikire abene gihugu aho baherereye.
Murakoze. Tuze ku mushinga ntaheze none cyayenzi akarere ka Afrika na karere kavugwa ko hafi ibice 65% kwijana by'ababa muri ako karere bafite munsi y'imyaka 25. Mwariko muravuga ikibazo cigwirirana y'abantu ko gishobora kuba ngira kamaro mu gihe mareta y'ibihugu abo bantu barimwo avyifashemo neza akabaronsa ubuzi akabaho uburyo bwo kwiteza imbere. Kuvyerekeye ukubona ko Afrika ari akarere karimwo abakiri bato benshi ariko kakaguma ariko karere karangwa n'ubukene kurusha mu bindi bice byo ku isi, niki mubona cyokorwa mwebwe?
Nuko icokorwa kandi cyihuta, kandi kitakozwe ibihugu vya Afrika naho bizokwigeza, n'abanyafrika bazoba bakiriho bazoca batekera bashire akarabira bikumutwe bagende kucarana n'abanyaburaya hari iburaya. Ibi biriko biraba kandi ntawuzobakira, bazoza bararunguye kubera ubukene gosha nabi rimwe rimwe simisi yose mugagoshera. None abanyafrika bogira gute kugira ngo abana bavutse baronke indero bavurwe, hanyuma iyo ndero ivemo ayo magara meza n'indero nziza ivemo abakenyezi n'abagabo bikwiye kandi bikwije kandi bakuje Afrika. Nuko abategetsi bo muri Afrika bohindura uyitunga riri muri Afrika, ibikoresho biri muri ubutaka, amashamba, amazi, umuco uva mu ijuru tukawukoresha twebwe nyene kugira ngo duteze imbere abana bacu. Abategetsi bo muri Afrika ubu ntibariko bararondera iterambere ryabo barongoye, bariko baraha abanyamahanga, bariko barabagabira amatongo yose meza meza yo muri Afrika, bariko barabagabira ubutare bariko barabagabira bakijyana cyane ibyo byose. Hanyuma muze kumenya hariya nayo bamuhaye ayo madorari bamuhaye akayajyana iburaya ntanayagumiza iwabo mu gihugu ciwe, akayajyana akayatahiriza mu bindi bihugu byamaze gutera imbere. Abategetsi b'Abanyafurika bagateza imbere abamaze gutera imbere, nabo rero abo babonye uwo muntu ariko arabateza imbere kandi ari mukene, igihugu ciwe ari gikene mbere mu byanyuma, bagaca bagira bati abo bantu muri Afrika nibo beze, reka tubashigikire. Bagashigikira abantu abategetsi bo muri Afrika bariko baronona intumbero nziza y'umutegetsi suwitegekera umutegetsi n'utegekera neza y'igihugu.
Rakoze mugenzi wacu Fidel Antoine Fidel Niyongabo kuri ico kiganiro yateramije. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha yandi makuru n'ibiganiro kuri site yacu internet wezi3@ radio yacu voa@.com. Muri studio gatanu mwari kumwe na Oyanitangishaka. Ndashimiye Facile Gebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro. tubashikirije ndabashimiye mwese.